Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloys Bigirimana.
Maramutse neza Eugene Tura yahera ku mugabane wa Afrika muri Nigeria. Abategetsi b'amabohero bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ibohero ricungerewe bikomeye ku mugwa mukuru Abuja mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Ibi byatumye umwe mu bacungera iryo bohero yicwa, abanyororo hafi barenga 600 baratoroka. Abategetsi bavuga ko abakoze icyo gitero bahavuye basubizwe inyuma n'abajejwe umutekano. Ribohero rifungiwemo abagizi banabi bo ku rwego hejuru barimwo abahoze ari abategetsi hamwe n'abagwanyi ba Boko Haram bafashwe. Iki gitero cyabaye haheze amasaha make abitwaje inkoho barashe urukurikirane rw'imodokari zarimwo iyitwaye Perezida Muhammadu Buhari muri leta aturukamwo ya Katsina. Nta muhari uremanga ko wakoze icyo gitero, ariko abategetsi bakeka ko ari umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Hanze ya Afrika, mu Bushinwa amamiliyoni y'abanyagihugu bategetswe kuguma mu mihana yabo kuva ejo kuwa gatatu n'abakora ibikorwa bitandukanye hamwe n'amamangazini byose birugagwa mu gisagara cha Xi'an kiri mu buraruko bw'igihugu mu gutinya umugera wa COVID-19 wongeye kwaduka ku rugero ruteye ubwoba. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bigiye kwibyukiranya. Uko kwibyukiranya k'uyu mugera kuje guhungabanya Perezida Xi Jinping mu gihe mu ndwi iheze yari yarongeye kwiyemeza kugwanya uyu mugera gushika aho urandugwa ubutakigaruka mu gihugu ciwe cy'Ubushinwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwavuze jo ku munsi wa gatatu ko bwafatiye ibihano Irani bwahagaritse ubutunzi bw'akagwi k'abanyamahanga baciye kubiri n'ibihano byafatiwe icyo gihugu. Bagirizwa kuba baradandarije mu buseruko bwa Aziya ibihingurwa muri peteroli byamuka muri Irani bifise agaciro kama miliyoni y'amadolari. Ibyafatiwe ibihano y'ibiva ibi bihano byafatiwe amahinguriro y'ibiva muri peteroli yo muri Irani hamwe nayo mu Bushinwa na Emirati z'Arabu Zunze Ubumwe, ariko yegukira Irani. Amerika isanzwe yari yarafatiye ibindi bihano amahinguriro y'ibiva muri peteroli ya Irani hagati mu kwezi kwa gatandatu. Ibihano bishasha byejo kwa gatatu bije imbere y'urugendo rurindiriwe cyane kwa Perezida Joe Biden muri Israel na Arabia Saudite mu ndwiza. N'urugendo ruzoba rutumbereye kuvugwamwo ahanini iterabwoba na Irani irimwo iterabwoba Irani irimwo ryo kuburizamwo amasezerano yo mu 2015 ya nuclear. Ubutunzi hamwe n'inyungu z'ayo mashyirahamwe yafatiwe ibihano biri muri Amerika dugiye guhagarikwa. Abanyamerika baba muri Amerika hamwe n'amakompanyi bazobuzwa gukorana urudandaza n'amakompanyi ya Irani yahanywe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kuri Irani kandi muhari w'igisirikare cya Irani ukomeye udasanzwe witwa Iran's Revolutionary Guards warafashe abadiplomate b'abanyamahanga batari bake barimwo n'umwongereza. Televiziyo y'igihugu yatangaje ejo kwa gatatu ko bagirizwa ibikorwa byo gusumurusaku muri Irani. Amakuru arimwo ibihugu abandi badiplomati bamukamwo ndetse n'igitigiri cy'abafashwe hamwe n'amatariki bafatiwe ko ntibyatangajwe. Aya makuru atangajwe mu gihe hasanzwe hari icyuka kibi mu bya kidiplomasiya hagati ya Irani n'ibihugu rutura ku isi. Ni mu gihe kandi ibyo bihugu byananiranye na Irani gushika ku mwumvikano ku masezerano kuri nuclear yo mu 2015. Kuva ejo kwa gatatu kandi n'amashingamateka y'Ububiligi yaremeje amasezerano yo guhanahana abanyororo na Irani. Umushikiranganji w'Ububiligi ajejwe ubutungane Kumusi wa kabiri yabwiye abashinga amateka kwa aya masezerano atumbereye gukingira inyungu z'ububirigi hamwe na bene gihugu babwo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze amakuru avugwa hanze kandi na makuru avugwa ku ntambara muri Ukraine, abategetsi ba Ukraine jo kwa gatatu barasabye abanyagihugu bagisigaye mu ntara Donetsk iri mu buseruko bw'igihugu kuvayo bagahungira mu bice bigitekanye. Uburusiya bwagabye ibitero bishasha bitumbereye kwigarurira intara yose ya Donbas izwi ko irimo amahinguriro menshi. Umukuru w'abasirikare mu ntara Donetsk Pavlo Kirilenko yavuze ko Uburusiya bugenzura ibice 55% iyo ntara kandi bwamaze no gufata intara yose ya Luhansk. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko intumbero yiwe ari ukwigarurira ubuseruko bwose bwa Ukraine, ahaba abavuga ikirusiya. Bamwe mu banya Ukraine baracyagonanwa kuva mu ntara ya Donetsk, ariko Kirilenko yavuze ko hagisigaye yo hafi abashika 340,000 kubashika umuriyoni umwe n'ibihumbi 700 babayo imbere yuko iyo ntambara itangura mu kwezi kwa kabiri.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi ejo bumvikanye kuwushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo.
Abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo, ariko twizera yuko nibabona igisubizo kuri ibi bireba amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira, tubane nk'uko twari dusanzwe tubana.
Uwo ni umwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda bavuye mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi, leta izatangira gukingira indwara ifata amatungo yitiriwe Rift Valley mu kwezi gutaha kwa munani. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye, mube hafi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu nama bagiranye mu murwa mukuru wa Angola, Rwanda, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi bumvikanye kwishyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda.
Ibyo byatangajwe na Perezida João Lourenço wa Angola nyuma y'inama yagiranye na bagenzi be b'u Rwanda na Kongo hagamijwe gushakira umuti amakimbirane ashyamiranyije ibyo bihugu byombi. Bwana João Lourenço kandi yatangaje ko ibyo bihugu byombi bigiye gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriho n'impande zombi, inama yayo ya mbere ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi i Rwanda muri Angola. Perezida wa Angola ukora ubuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Congo yagize ati: "Habayeho kumvikana neza hagati yacu nk'abakuru b'ibihugu kwaganishije ku gisubizo maze gutangaza." Inama ya none yahuje abakuru b'ibihugu yabanjirijwe n'iyahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byose uko ari bitatu. Nyuma y'iyi nama, binyuze ku rubuga rwa Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byatangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ku rugendo rwo gusubiza ibintu ku murongo hagati y'ibihugu byombi ruzakorwa mu byiciro hakurikijwe inzira iganisha ku gukemura ibibazo bihari yiswe ya Rwanda, ishingiye ku kongera gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho yari imaze imyaka myinshi idakora. Iyo nzira kandi nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo irateganya ko imirwano yahagarara abarwanyi ba M23 bagasubira mu birindiro bahozemo mbere y'uko imirwano yaduka mu kwa gatatu k'uyu mwaka nta kigombye gusabwa. Umubano hagati y'ibihugu bituranyi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye kuzamba kuva iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu burasirazuba bwacyo zirimo n'abasirikare ba Leta yari imaze gutsindwa mu 1994 ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga gusiga bakoze jenoside no kugaruka kurugabaho ibitero. Iki gihugu cya Kongo ariko nacyo gishinja u Rwanda kukigabaho ibitero mu bihe bitandukanye no kugira uruhare mu mpfu z'abasivili babarirwa mu mamiliyoni mu ntambara zabaye akarande mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. hamwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umubano wasaga n'urimo kugaruka mu buryo hagati y'ibi bihugu, ariko wongeye kuzamba kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka, aho ibitero by'inyeshyamba za M23 byuburiye Kongo igashinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda kohereza mu burasirazuba bw'icyo gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe kurwana ku ruhande rwa M23. Ibyo byose ari ku Rwanda rurabihakana.
Tukivuga kuri iyo nama yahuje abaperezida bombi, mugenzi wacu Ali Asanka yaganiriye na bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda batuye mu ntara ya Kivu ya ruguru, hakomeje imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC.
Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu, ikizere cyose cy'abanyekongo no kubyumwihariko abatuye intara ya Kivu ya ruguru yerekeye muri Angola. Iyi nama igenzurwa na perezida w'icyo gihugu Joao Lourenço yari irindiriwe cyane mu mpande zose kugira ngo amahoro n'ubwiyunge bugaruka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Rwanda, ikaba inashimisha abantu. Uyu ni Valerie Mukosasenge, akaba ari umuhanga mu bintu by'amajyambere n'umuteka. Imitima yacu yose iri ku byo bari buvugane muri Angola, nuko mubizi tubonye amahoro twese tudakoresheje intwaro byaba akarusho. Tuzi yuko icyo cyemezo babikunze ibi biri rucuru mu kanya byarangira vuba vuba. Turabashikiriza kumvikana kubera amajyambere y'ibihugu byacu.
Nous les encourageons encore d'être francs, mais également de privilégier la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement.
Lieutenant Jonas Badera ni umusirikare mu ngabo za Leta ya Congo. Yabye ijwi ry'Amerika ku mirwano ya buri munsi ntacyo yamarira abantu, kuko intambara yica no gusenya. Akabaho yifuza ko Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bava i Rwanda babonye igisubizo ku kibazo kibatandukanya. Akaba afite n'iyindi nama y'akarusho abagize.
Bambiane ukweli,
twifuza ko babyirana ukuri barebe kitagenda bagashakisha amahoro mu mpande zombi, kuko niyo twabigenza gute na kiyaga tuzashyira ku mupaka ngo dutandukane abaturanyi iteka ryose.
Kuva Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba za M23 kuri iyi mirwano ya nyuma hagati y'ingabo za Leta na M23 imaze hafi amezi abiri, abavuga ikinyarwanda batangiye guhohoterwa bigatuma badakora akazi kabo neza. Ariko iyi nama yabongeye amagara. Umwe muri bo ni Godelive Uwimana Ntamuheza ari Igoma, yahunze intambara avibunagana muri groupe Majomba.
Iriya nama ndikumva njyewe ndi kuyishyigikira kubera ko aba prezida bafashe icyemezo cyo guhura kugira ngo baganirire amahoro. Amahoro twabuze kuva iminsi myinshi, kubona yuko bashaka ko amahoro garuka muri Congo no mu Rwanda, abaturage babane nk'uko bisanzwe. Icyo nasaba bari abari mu rugamba wenda bagacisha bugufi bakareka kurwana, bakarindira yuko abaprezida bacu babone igisubizo ku bibazo byo dufite by'amahoro. Reba abantu benshi bamaze gupfa, reba kandi abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo, ariko twizera yuko nibabone igisubizo kuri ibi birebe amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira, tubane nk'uko twari dusanzwe tubana.
Iyi nama ifite uruhare runini muri iyi minsi Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 n'u Rwanda gushinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Tukivuga ku bijyanye n'umutekano muri Kongo, igisirikare cya Uganda kivuga ko kimaze kugera ku ntera nini mu kurwanya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. UPDF iri mu bice bya Beni no mu gice cya Ituri kuva mu mwaka ushize, aho ikorana n'ingabo za Kongo FARDC. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Mu butumwa bugenewe abanyamakuru, igisirikare cya Uganda cyavuze ko kuwa mbere cyahanganye n'abarwanyi ba ADF kigafata inkambi ikomeye cyane y'abo barwanyi yitwa Rusorobu, kikicamo abarwanyi barindwi. UPDF inavuga ko yafashe ibikoresho byinshi by'intambara by'uwo mutwe hamwe n'ibyangombwa by'inzira nka pasiporo yo muri Tanzania yitwa Monde Kasim Mohanda, indangamuntu y'igihugu cya Congo hamwe n'ibikoresho by'itumanaho. Amwe mu mafoto y'Ijwi ry'Amerika ryabonye harimo ayo igisirikare cya Uganda kivuga ko ari abarwanyi ba ADF bishwe, n'andi mashusho y'ibisa nk'impapuro hamwe n'ibikoresho byo mu rugo bivugwa ko byabonetse muri iyo nkambi ya ADF. Umuvugizi w'iki gikorwa gihuriweho n'ingabo za Uganda hamwe n'iza Congo kizwi ku izina rya Of Operation Shujaa, Major Peter Mugisha, yavuze ko igikorwa cyo ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru yari intera ikomeye cyane mu rwego rwo kurandura uwo mutwe wa ADF.
The mission of the phase 3. Phase 3, remember, it requires killing or neutralizing the command structure.
Iki ni ikiciro cya gatatu cy'urugamba rwo kurwanya ADF. Muri iki cyiciro tugamije gusenya ubuyobozi bwa ADF, nibimara kugerwaho ntibazashobora kongera kugaba ibindi bitero ku basivili. Vuba aha tugiye gusohora indi raporo yerekana ko guhera ku itariki ya kabiri uku kwezi kw'abarwanyi benshi ba ADF bishwe n'intwaro zabo zigafatwa.
Which shows that more of the ADF have been killed and so many of the military were have been recovered.
Raporo zimwezerekanye ko nubwo igisirikare cya Uganda n'icya Congo bivuga ko bimaze gukiza ntagondwa za ADF umugongo ko zikibangamiye cyane umutekano w'abasivili muri icyo gihugu, akaba ADF igishobora kugaba ibitero ku baturage mu byaro ukica abasivili batari bake kandi gategi imodoka mu mihanda ikazitwika. Nabajije Majoro Mugisha niba ibi bidasobanuye ko ADF igikomeye.
Even 2 to 3 or 5 ADF terrorists can cause havoc to the road users in a secluded area.
Ndetse n'abaterabwoba babiri cyangwa batatu ba ADF bashobora guteza akaga ku bakoresha imihanda no ku bandi baturage, cyane cyane mu turere twitaruye two tutarimo. Ariko ibyo ntibisobanuye ko tutagabanije ubushobozi bwabo bwo guteza akaduruvayo. Tuzi ko atari igikorwa cy'umunsi umwe, buhoro buhoro tuzakomeza gusenya ubuyobozi n'imbaraga zabo kugeza ubwo intego zacu
zizagerwa.
Vuba aha Perezida Museveni yagiye mu mujyi wa Fort Portal hafi n'umupaka wa Congo guhura n'abayobozi b'iki gikorwa, abashimira akazi keza bakora. Anavuga ko ADF iri hafi kuba amateka. Habaye ubwoba ko nyuma y'imyigaragambyo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Goma yamagana Uganda, abigaragambye bashinje igihugu gushyigikira inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Bunagana uhana imbibe na Uganda, byajaga kugira ingaruka kuri ibi bikorwa byo kurwanya ADF bihuriweho muri Ituri, hiyongeyeho n'izindi gahunda z'iterambere zihuriweho n'ibihugu byombi. Icyakora nk'uko umuvugizi w'ingabo abitangaza, ngibyo nta ngaruka byagize ku bikorwa byabo, atahubwa abasivili b'Abanyekongo bashimira cyane igisirikare cya Uganda mu karere kabo, kuko benshi muri bo bari barataye ibyabo ubu babisubiyemo kandi akaba bafite amahoro. Uganda kandi yahakanye yivuye inyuma ko ntaho ihuriye n'intambara y'umutwe wa M23 ihanganye n'igisirikare cya Congo FRDC mu karere ka Rutshuru. Uretse guhangana n'abarwanyi ba ADF, igisirikare cya Uganda kirimo no gucungira umutekano abantu barimo kubaka umuhanda uva ku mupaka wa Mpondwe kugera Ibeni, dore ko unyuze mu turere twahoze twibasiwe n'ibitero bya ADF. Uwo muhanda urengeje ibirometero 101 mu mihanda Uganda na Congo byiyemeje gufatanya kubaka mu rwego rwo kuzamura imigenderanire n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Undi muhanda wagombaga kuba urimo kubaka ubu ngubu no kuvibunagana werekeza Igoma, ariko ibikorwa byo kubaka byo akaba byarahagaraye kubera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 hamwe n'igisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 bafasha ku gace ka Bunagana n'ibice bigaherereye, ubavuga ko bamaze gufata uduce turi hafi cyane n'umujyi wa Rutshuru, kandi akaba arimo no gusatira n'ibice byo muri Busanza. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu kwezi gutaha kwa munani, amatungo mu Burundi azatangira gukingirwa indwara yitiriwe Rift Valley. Iyo ndwara yadutse bwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa kane. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikabimenyesha ko imaze guhitana inka zirenga 400. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Iyo ngwara yaduse ubwa mbere mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane ubushikiranganje bw'urinyi n'ubworozi bumenyesha ko imaze guhitana inka zirenga 400 umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu Burundi Serge Nkurunziza mu kiganiro haye bamenyesha makuru kuri uno wa gatatu yamenyesheje ko iyo ngwara yabanje kwibonekeza mu ntara za Ngozi Kirundo na Muyinga imaze kugaragara mu zindi ntara 10 ziyongera nazo ni Karusi Cibitoke Kayanza Bujumbura Makamba Muravya Mwaro Rumonge Ubanza na Gitega Serge Nkurunziza yamenyesheje ko iyo ngwara yagaragaye mu nka 936 muri zo 113 zarapfuye nayo mu mpere no mu ntama izafashwe ni 327 hafa 214 uwo muyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko kuva iyo ngwara yaduka batarengeshanije kurondera uko bayituza uno munsi amenyesha ko amafaranga umuriyoni n'108,000 y'amadolari y'Amerika yatanzwe n'ikigega nka FIDA FAO na PAM amaze kuboneka kugira batuze ico kiza amenyesha ko vuba bagiye gutangura gucandaga ibitungwa
Inchancho za mbere zishobora gushika mu kwezi kwa myandagaro agazoshatunganywa isekeza yo gucandaga ibitungwa mu gihe kibereye muri uku kwezi kwa mukakaro abahinga mu by'ubworozi bazokwiragira mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo aboneke igicapo cerekana neza uko gucandaga zogenda
aborozi baganira na Radio Ijwi rya Amerika bamwe barashima ko incancho zigiye kuboneka abandi bakabona ko zatevye bigatuma batakaza byinshi
leta twayishimiye cyane ko bagire batangure gucandagizo nka kugira ngo turabe yuko ubuzima bwosubira nk'uko bwahora amasoko y'inka agasubira ibitungo bigashoka umuntu bayikora ku gitungo ariko ubu uyi ufise inka cyangwa impene ntibashobora kuyigurisha turashimiye cyane iyo nkuru ni inkuru y'umunezero cyane rwose
kugo rucancho rubonetse ko kwiruhutsa tubona rero rwo kwihuta nizari zigwaye kumbure zibone agahengwe ariko muri make twoshimira ubushikiranganje kwico cyiyumviro cyo gucanca ibitungwa ugomba kuzoshira mu ngiro kuko twari turushashaye na cyane cyane ko ibitungwa byari byaduhezeko
iyo ngingo iradushimishije cyane twebwe aborozi kuko n'ukuri umwiheburo wari watubanye mwinshi cyane tumaze kugira uruhombo rutagira ingene rungana n'ukuri twatwabuza dukira nawe tumira turaruhutse turashima n'ukuri
aborozi bari mu mugambi wo kwibako kuko leta yatevye kubatabara Serge Nkurunziza arafite icyabasaba
twisunze uko iyo ngwara isanzwe yigenze dufatiye kandi ku byiyumviro by'abahinga bo mu gihugu n'abo hanze y'igihugu ubushikiranganje bwagomba bumenyeshe aborozi bose bagomba kwishyira hamwe kugira bigurire urucanco ko bobangira bakarindira urucanco ruzokoreshwa muri uyu mugambi wo kurwanya iki kizi
naho iyo ngwara ikivugwa mu Burundi leta yatanze uruhushya rudasanzwe ku bayisilamu rwo kuzobaga ibitungwa ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 9 kuno kwezi umunsi bazaba baramutse bahimbaza umunsi w'intama Eid al-Adha ariko umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi amenyesha ko ibitungwa bizobagwa bizobanza gupimwa bihagaze bongere bapime vyabazwe mu ntumbero yo kugenzura neza ko atangwara bifise ico gikogwa kizohagararirwa n'abahinga mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha kandi ko ivyo bitungwa bizobagirwa mu bibanza bizwi mu ntara zose z'u Burundi agasaba abajejwe intwaro n'umutekano gufasha muri ico gikogwa kugira ntihagire abikika mu kiza umuvugizi umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu Mirage Ndimubandi yashimiye leta yabahaye ako karyo ko gukora umugigwa ugutanga ikimazi mu ntumbero yo kwiyegereza Imana naho bari mu bihe bidasanzwe yaciye asaba abayisilamu bose kuzokubahiriza amategeko yose ajanye n'uwo munsi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije muze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Nadia Taha ni we washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije ngo
Hano turi kuri radio y'Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo ni mutabavuganira. Bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Future Rankin.